nabaye mwake mu izina ry'Imana shima yuko muje gutegeza ijambo ry'Imana ite murafisi kitabo cy'umuhongoro icyo kitabo ni cya kane abasanganira kuza gutegeza amigisho aya turabe icyo cyo gutangura hariho inzara nyinshi cyane munsi y'Ikanani umwe yitwa Elimeleki agenda kwicara munsi y'Imowabu yuko hariho ibirigwa byinshi hariya Elimeleki n'umugore wage Naomi barafashije kubana n'abana babiri b'abahungu hanyuma yaho Elimeleki yarahwereye nabarya abana bage bari bimuye abagore kuva mu gihugu cy'abarya ba Mowabu izina ryabo umwe yitwa Oripa uwundi yitwa Rusi haheze imyaka cumi bari abagabo babo barahwereye Naomi arumva yuko te hariho ibiribwa irya iwabo yo yavuye araca urubanza gusubira munsi y'iwabo Naomi arabwira barya bakazana bage garuke iwanyu ni Imana irabakorera ibyiza mwemwe nkiko mwakoreye ibyiza barya abagabo banyu bahwereye najewe kandi Imana ibafashe hiyo yoramugiye kwimurwa mu bagabo banyu bose baciye barira bamusaba turagenda kumwe na wewe hagati mu bantu bawe Naomi arababwira ati kiretse mukusubire iwanyu wokuyumvise nte niwa yo wayinka Naomi yali munsi y'uburazi kandi umugabo wage yari amaze kuhwera hanyuma kandi abana bage babina bene bari bahwereye arasigwa n'abakazana bage gusa wewe uri nk'umukristo uri nka Naomi iyisi siyo imuhira iwacu tuli nk'abanyarugendo turorera kugenda muhira iwacu naho ni mwijuru ndiyubagire yuko turi ngaha kukanya gatonyi gusa nyamare turokwicara mwijuru imyaka ni myaka turabe igishusho cya kabiri Naomi yaragerageje kubahanura bakazana bage kugira ngo basubire iwabu gati muri igishusho mwoyo urakuraba ingene Oripa yaciye urubanza gusubira iwabu kiretse Lucy yaranse gose Naomi aramubwira laba Oripa asubiye ku bantu bage no kubigirwa mana byabo nyamare Ruth yaravuze ugenda najye ndogenda huroba uri najye ndobaho nyene abantu bawe baroba abantu banje ni imana yawe roba imana yanje harya huroba upfuye najye ndofiraho nyene acho cyose kirurutanya na wewe kirese urupfu Naomi abona vyiza nta guharira na Ruth bose baravaho basubira i Bethlehem baso i Bethlehem cyari cyo gusugura n'abantu bose baratangiye kubabona abagoregore baravuga ati bite uyu ni Naomi Ruth yaranse kusiga nyinabukwe Naomi naho Naomi yamuhanuye ngo agende iwabo Ruth yarakunze nyinabukwe cyane naho yaciye ashurubanza kureka abantu bage n'insi yage yaragiye kwicara munsi y'uburazi kumwe na Naomi Naomi yari umurushi nta mugabo yari afise kandi umwana cyanke ubwicaro nyamare ayo yose Ruth ntiyabonye ko ari kimazi urukundo rwage rwa Ruth kwa Naomi rwari rwinshi cyane kusohoza no hatagombye ikintu cyo cari cyo cyose bene wacu tegeza abarumi isura ya munani n'umurongo wa macumi atatu na gatanu kugeza macumi atatu na cyenda ninde aza kututanya n'urukundo rwa Kristo bite nibibabaza ibigoretsanya ibigayishanya n'inzara nukuba ubusa nukugogwa canke inkota kuko byanditswe yuko kubwuwage ubwo turapfa umutaga wose duharurwa kuba abayitwa aba intama zakerewe kwaho amagambo ayo turatsinda na cyane yo gutsinda muri wene adukunda kuko ndamaze kumenya icyukuri yuko urupfu uburambyi kandi bamarayika kan canke ubuganze buri ngaha butaroyobora kumwe butayobora kuba n'ubuyobozi kandi hejuru kandi hasi kandi iki igihema ikindi cyo cyose ndicyo yobora kurutanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo umwami wacu. Uyobora kugamba ukuri nta kiriyo ikintu cyo cyose cyo yobora kugutanya n'urukundo rw'Imana. Urabe igisho cya gatatu. Naomi na Ruth bari abarushi cyane. Umunsi umwe Ruth aravuga, leka ngende mu murima kutoragura ibyo byose birya ni baba bandekuye mu murima. Naomi aremera. Ruth aragenda kutoragura aza yisanga kumbe ari mu murima w'umuntu yitwa izina ryage Boazi. Boazi amaze kuza mu murima amubona Ruth yuko yari umurazi ku ruhande rwage. Abaza umuhagaritsi yari abahagarikiye ati, ninde urya? Aramubwira ati, avuye munsi yitwa Moabu. Yaje na nyina bukwe Naomi. Boazi aragenda aramubwira, ndugende mu wundi murima kuza kurondera, na kiretse ubicare ngaha n'abakozi banje ndababwiye kandi ntibagukora kore. Rusi ahweza yunama aravuga, kuki ndonse ukiza imbere zawe n'ukumeya yuko jewe ndumurazi? Boazi aramwishura, ndumvise ingene wakoreye ibyiza Naomi kuvaho umugabo wage yahwera, ingene waretse iwanyu n'ababyeyi bawe n'abanyoko wawe n'abandi bose n'ukuza kwicara mu yindi nsi kandi. Mana igufashe neza ku bikorwa byawe byose byemewe na uhabwe kwemegwa kunini cyane ni Imana y'Abisirayeli igufashe yuko wirukiye hasi maguru ya yene. Boazi aramuha ibiribwa ararya arahaga kandi aramuhereza n'ibindi biribwa atwarira inabukwe. Arababwira abasugura ati, bamureke kandi basigeho n'ibindi biribwa inyuma kugira ngo ayobore gutoragura. Geze ku mugoroba Rusi yibonye yuko afise ibiribwa byinshi cyo gusubira imuhira. Naomi aramubaza ati, wari uronse ibyo biribwa byinshi hehe? Rusi aramubwira ati, mu murima gwa Boazi. Naomi aravuga ati, Imana imufure uyo no muryango gwacu. Turabe igisho cya kane. Zari alingeso z'aba Bayahudi kuko umugore wo mu muryango wa inza hwera yuko yocuwe n'ubwo bwoko nyene. Moko yacu y'icya Afrika barafise ingeso izo. Umunsi umwe Naomi yarabwiye Ruth, gomba nkuronderere umugabo aro kuzigama. Boazi n'umuryango wacu ngomba wiyuhagire kandi wisiga amafuta meza kugeza usore hatya hoya haroba yaryamye. Kiriza amaguru yage uryame ngaho. Arakubwira ryuza gukora. Lucy yakoze nkiko yabwiwe na Naomi. Asoye hatya ho Boazi yari yahuniye na we aciye akiriza umwenda cyangwa urengeti hanyuma amaguru hanyuma aryama. Soye mu gicugu Boazi yaciye yikangura azasanga umugore yaryamye hamwe na wene. Arikangura aramubaze, wewe urinde? Ruth arishura ati, jewe n'umukozi wawe. Boazi aramubwira ati, Imana ikufure kandi ntutinye, jewe ndumuryango ari hofi yanyu ariko hariho uwundi ari hofi kurusumba jewe. Ni wicare ngaha kugeza mu kitondo nanje ndagenda kugambana na wene kugira ngo mbone yuko aza kukwimura. Niyaba atashobora jewe mpeza ndakwimura. Kwaho mu kitondo Rusi yicara kugeza mu kitondo. Ataravaho Boazi yamuhaye ibiribwa byinshi kugira ngo atwarire nyinabukwe Naomi. Naomi amaze kumubona yaciye amubaza ingene amagambo yagiye, nawe Rusi kandi aheza mwereka ingaburo z'uko yamutekereye. Naomi aramubwira, urera mwananje tubone ikiza kubonekana yuko ntaroruhuka kugeza amagambo yose yagororotse. Turabe igisho cya gatanu. Akeye Boazi yagiye kurondera abagabo bashinga ntahe 10 kugira ngo baze gutegeza urubanza. aravuga ati Naomi yari umuryango wacu avuye hari Moabu yagarutse kugira ngo aguze ikibanza cy'umuryango wacu yari yitwa Elimeleki. Nanje mbonye visa ndakumenyeshe wewe kugira ngo ugure wewe imbere y'aba bantu. Urenze wigura ba kwaho ugure. Nyamara ubona ati ntushobora umbwirejeye kugira ngo menye. Kuko nta wundi wundi muntu atari wewe kini ni wewe canke ni jewe. Kwaho uri muryango aremera. Boazi anambwira ati uratwara na Rusi abe umugore wawe. Uriya mugabo aravuga ati ntayobora kumutwara Rusi. Niho ugo mwanya gwasigaye rwo kwa Boazi. Aliyambura ikirato cyage ahereza Boazi. Yari ngeso yabo ya kera no kugira ngo bayobore kuguzanya. Ngaha muri iki kishusho uyora kubona ingene Boazi bari bamushikiriza ikirato. Cherekana yuko aricho cyo kuganza nukwenda umurima cherekana yuko ari umugore wage. Hanyuma ya Rusi na Boazi kuimurana, Rusi yaciye aronka umwana w'umuhungu. Niho aramubwira Naomi ahimbazwe umwami yatakuretse utaronse umwana w'umuhungu. Izina ryage liberi nini mu Bayisiraeli. Nawe arokumunswa mu butama bwage. Yuko nyokobukwe yakukunda na wara kukunda ugusumba n'abana mushanju. Ni wene yamuvyaye. Umwana yitwa Obedi, wene ni wene sewage Yese. Yese yali sewage umwami Daudi. Turabe igisho cha mukaga. Hanyuma ya Rusi n'urubyaro rwinshi guhita mana yarobanuye uwundi mugoregore wo yakunda no kumukorera. Izina ryagi yitwa Mariam. Yari umuryango gwa Rusi. Mariam yari yarehejwe na Yusufu. Nawe kandi yari umuryango gwa Rusi. Mareka w'Imana yarabonekaye Mariam no kugamba. Mwakeye we wahawe ukwemegwa. Umwami Imana ari kumwe na wewe. Mariam yaratangaye. Ubwake ni buteye nte marayika aramubwira dutinye Mariam yuko waronse kigongwe kumana laba uratwara inda kuvyara umwana w'umuhungu nizina ryage uromwita Yesu uyo aroba umukuru arokwita umwana ari haruguru cyane n'umwami Imana iromuhereza intebe yage y'uburambyi cyase wa yasewage Daudi aroganza inzu yo kwa Yakobo imyaka yose n'ubuganze bwage ntuburobani herezo. Mariam arabwira marayika ati biroshoboka nte yuko jewe ntagira umusemi y'umugabo. Marayika aramwira ati impemu yera irokururukira haruguru yawe n'inkomezi zage ziri zagari haruguru zirogupfundikira nk'igitutu. Ubwiryo ikirovuka kirokwitwa ikera umwana w'Imana yuko nta jambo ryose itoshoboka ku Mana. Mariam alishura yewe ndi umukozi wa databuja laba bibe nkiko wavuze. Bene wacu abantu benshi ntibezigira yuko Yesu Kristo yavyawe n'umukobwa Mariam. Ibuka yuko nta kitashoboka ku Mana. Nditumea yuko kuki Imana irobanura kugira ngo isohoze nkuko igomba yene. Nyamare bikwetumye yuko byose byakora ni byiza by'Imana. Yesu yavutse ku nzira izo yuko yagambwe kuva kera. Yuko Yesu mwana w'Imana aroza muri iyi nsi. Yago n'umukobwa mu nzira y'ubwitonzi. N'ubwami bwage ntiburobani herezo. Igisho cya mushanju. Hariho umugoregore w'umwe yakunda cyane Imana. Naryage yitwa Hana. Yari umugore wa kabiri ku mugabo yitwa Elikana. Umugore wo gutangura yari n'abana. Nyamare Ana ntiyaronsa abana. Uyo mugore wo gutangura yaramugayisha imisi zose yuko amuvuga ngo nta ningumba nta bana bafise. Umwaka n'umwaka Elikana bari bagenda ishiro gutangira Imana ibigemuro. Hariho umuntu umwe yitwa Eli. Eli niwe yari umuterekezi mukuru. Musi umwe Hana yaragiye gusenga ho umutima gwage gwari guremeye kuzuye mu babaro. ararira umwami imana avuga umwami imana imana ya moko niwaraba ukubabazwa kumukozi wawe unyibuke jewe nukumba umwana w'umuhungu nanje ndomuheza umwami imana uyo mwana imisi zose imyaka yose y'uburambye bwage nurugongo ndirohita mu mutwe wage numunsi numwe eli umuterekezi yarishe mu muryango araba hana ho yara hayasenga umunwa gwawe gwabonekanye yuko nkuha yagamba nyamare ijwi ntiryumvikanye eli umuterekezi yagira ngo yaborewe amubwira ati reka kuboregwaye hana arambwira ati sikwene databuja jewe numugorego nemfise umubabaro sizahabona mutima gwanye imbere z'Imana eli aramwishura avuga tu genda iwawe na mahoro ni imana israeli igufashe nkiko wasenze imana yaramufashije hana aravyara umwana w'umuhungu amwita izina ryage samueli naho hana atari n'umwana ndyo n'umugabo wage elikana yaramukunze cyane hana ijambo ry'imana ritubwira muri ba efeso isura ya gatanu n'umurongo wa 25 yemwe bagabo mukunde abagore banyu ngiko kristo yakunze urusengero akitanga kubwa ryene kuko kwiye kwiyeza no kwiringaniza kumazi no kubijambo aronke kwizanira urusengero gwiza rutagira agasembwa kandi ibara ryo ryose nkuko wene aruwera atagira nibara intyo bibakwiriye mwemwe abagabo gukunda abagore banyu nk'amagara yabu yanyu benikiri ukunda umugore wage aba yikunze wene mwenikiri kuko nta muntu yogaya amagara yage hohose kiretse abandanya kuzigama ngiko kristo nawe ikoreye ikanisa turabe igisho cha munani muribuka ingene hana yasezeranye ku mana yuko imana imuhaye umwana w'umuhungu ni kwene yarasezeranye yuko imana imuhaye umwana yuko nurugongo nago kandi turahita mutwe kwage hana na elikana bamaze kuronka umwana bamuhaye izina ryage samueli na samueli akiri umwana mutonyi bacha bamutwara hari ya ishiro kwicara kumwe n'umuterekezi yitwa eli kugira ngo akorere imana kuhani umutekezi eli yari n'abana babiri batatinya imana ningere kenshi bari bakengera izina ry'imana eli yaragerageje kubahanura kugira ngo bakurikire imana nyamare ntibahinduye ningeso zabo kandi ijoro rimwe umwami imana yaramuhamagaye samueli alishura aravuga ati jewe ngaha hanyuma agenda ningoga kwa yeyi aravuga ati ndaje urampamagaye eli anamubwira ati mwananje sinaguhamagaye genda uryame samueli ntiyamenyeke yuko ryari ari ijwi ry'imana ryari rihaye rimuhamagara hanyuma umwami imana iramuhamagara samueli arishura ati jewe ngaha hanyuma aragenda kwa eli aravuga ati jewe ngaha eli anamubwira ati sinaguhamagaye genda uryame yabonekewe ingere katatu niho eli yacamenye ati yuko imana ihamuhamagara samueli aramubwira ati genda uryame ho aza kuguhamagara uvuge ati gamba databuja kuko umukozi wawe arumva niho imana irahamagara kandi na samueli nawe aravuga gamba databuja kuko umukozi wawe arumva umwami imana arabwira samueli laba ndakora ijambo ryo ryose mu bayisiraeli kitwa urotegeza amatwi yage yabariko yarababwa aravuga ati arayikira urubanza inzu ya eli imyaka yuko abana bage barizaniye ivumwe kandi wene ntiyabahanuye bene wacu ngomba twigane amagambo yatu muri aya magambo ryo gutangura tumaze gusezana ni imana ijambo rinaka dukwiye ukurisohoza hana yoyoboye guhindura ivyumviro vyage no kuhanga gutanga samueli ku mana nyamare yaramekeye yuko yasezeho isezerano ryage ku mana intyo yaciye akwiza rya kabiri hi imana iduhamagara kwitaba nka samueli gamba databuja koko umukozi wawe arumva nyamara Imana ntigamba ijwi rinini nk'iko yagambye kwa Samweli, kuko Imana igamba n'abantu kutumi kukoresha inzira zingene n'ingene yo gutangura Bibiliya n'izindi nzira. Irya gatatu, wewe uri umuvyeyi wigisha abana bawo ijambo ry'Imana. Eli yari umutekezi, nyamare ntigishije abana bage ijambo ry'Imana. Cyakurikiye Imana yakira urubanza inzu yage imyaka yose. Aho numisha uwo mutambo kugira ngo tusubire aya magambo wiko tuje kwigana, hanyuma turabandanye imbere kujya gutegeza. Igishisho cya cyenda, Imana yarakiriye urubanza inzu ya Eli bari abana bage bafiriye mu ngwano. Ho bari barwana n'ubwoko bw'abafilisiti igihe cy'imyaka 20. Abana b'Isirayeli baraganjijwe n'abafilisiti, barababaje cyane. Niho abana b'Isirayeli bakiye bagarukira Imana. Samweli arababwira, nimwaba mugarukiye Imana yanyu b'Isirayeli, kwaho mukwiriyeho gukuraho ibigirwamana byose by'ibirazi, mukorere wene arumwe gusa, we arabakiza kuva mu maboko y'abafilisiti. Abantu bose baremera bariteranya hamwe hariya imisipa, kuko Samweli yababwiye kugira ngo abasengere ku Mana. Abafilisiti bamaze kumva bakiye bitiranya amaboko menshi kuko bagenda kurwana n'Abaisraeli hariya Mispa. Nyamare umwami Imana yaciye azana icyo kubatinyisha kinini cyane, Abafilisiti baheza barasamba. Aho bose barishwe imbere y'Abaisraeli. Muramenya kangahe ho abana b'Isirayeli bahakanye Imana? Ningere kenshi gusa. Aho bamaze kwihana bagarukiye Imana, n'Imana yakibafasha kandi kugeza no gutsinda. Nimwaba bamaze gutegeza imikanda zose muheza mumenya yuko guki abantu babandanye kuhakanira Imana yuko ibigirwa mana vya zabu. Moyo ora kutanga no kumenya ati ibigirwa mana vyacu ni vya bidukoresha guhakana Imana. Ngira ngo ni nzoga, ukuraguza, ukubandwa, ukurwana n'ibindi byose by'Imana itagomba. Ho ibyo bintu bari benshi babishira imbere gusumba Imana, kwaho Imana ntiyobara kuganza kandi urambye bwabo. Abakolosayi sura ya 3:2 havuga ngo nimwiyumvire ayari ruguru ku Mana na kiretse atari hasi. Turabe igishusho cya 10. Samweli yari n'abana bage b'abahungu babiri batari basenga Imana, barakoze ivyo ubwononye imbere z'Imana, kira uruswa n'ayandi magambo yose mabi. Samweli yari umutama, kwaho abantu baramugira ati wewe urobaye umutama n'abana bawe ntibagomba kurikira inzira z'Imana, none tubantu wundi aza kutuganza kugira ngo tube nk'ayandi moko. Nyamare iryo jambo ryari ribi cyane mu maso yo kwa Samweli. Mumenya ninde yari umwami mwiza mu muganda wa Isirayeli? Ni umwami Imana. Ho Samweli asaba Imana kubwira iryo jambo, Imana yaramubwiye, ntibakwanse wewe kiretse bansejeye kugira ngo gisimbe umwami haruguru yabo. Kugeza kwariga yo bankoreye na harya ho ndabakura munsi y'imisiri kugeza n'uyu munsi, n'ugukore n'ukundeka jewe n'ugukorera izindi mana, niko bagukorera wewe. Tegeza ijwi ryabo, nyamare ubakankamire kukubereka ibintu byose ingene umwami arobakorera ugarobaganza. Kwaho Samweli arababwira yose, nyamare ntibagomvye kumutegeza. Aravuga ngo bakwiye kuronka uwundi mwami aza kubabanguranya ngo basuse n'ayandi moko. Samweli arasaba ku Mana kandi niho Imana yamubwiye ati bagirire umwami. Hariho umuhungu umwe ku izina yitwa Sauli, yari areshe kandi abereye cyane. Imana irabwira Samweli ati Sauli niwe aroba umwami. Samweli atora ikebano ry'amavuta amusesa ku mutwe kwekana yuko ariwe umwami w'Abaisraeli. Thank you. Mwiyumvira nte kikwiriye ku Bayisiraeli. Imana ntiyashimishwe n'imyizero yabo naho yabakuye hariya Misiri. Kwaho banka umwami Imana kuba umuganze wabo. Bagomba kuba nk'ayandi moko. Ngira ngo nawe uri ntyo uhakana Imana, ngira ngo ntabe umwami w'uburambyi bwawe. Waheraba abandi baba abana b'abantu n'ibintu byose byo bafise. Bite wumva ijwi ryande ry'Imana canke ry'abana b'abantu? Ndabasaba turabe igishisho cha 11. Samweli yaragiye kubwira Sauli ubu butumwa bw'Imana. Imana yarabwiye Sauli atole abasirikare aze kugwana n'Abamaleki. Nuko nona ibintu byose byo bari na byene. Kandi ntibatore ico cyose kiretse bice abagabo kubagoregore. Abana, intama, inka, n'icyitwa icyo bari bafise cyo cyose. Sauli n'abasirikare bage baragiye kurwana. Nyamare Sauli n'abantu bage baramuretse agage umwami w'Abamaleki. Baratwara ibitungwa bimwe byari bibyibushe n'icyari kibereye. Bite muribuka iteka ry'Imana ryarariki? Kwene ukwica icyitwa ikintu. Ho Sauli amaze kubona Samweli, Sauli yaravuze, ufuhugwe na databuje ndasohoje iteka ry'Imana. Samweli aravuga ati, ko ndumva amajwi y'inka n'intama? Sauli aramubwira, abantu babizanye kugira ngo batange ibigemuro ku mwami Imana yawe. Nyamare abasigaye bose twabishe bose. Samweli aramubwira ati, kuki utategeje iteka ry'Imana? Sauli yaramikiye yuko ari icyaha arihana, avuga ati, ndakoze icyaha yuko ndatinye barya abantu mpeza nkenguruka ishu ry'iryabo. Samweli aramubwira ati, kuko wanse Imana nawe Imana irakwanse. Kandi ahinduke ngo agende, Sauli yafashe umwambaro rwa Samweli nabwo gwoza gwaratavuka. Kwaho Samweli aramubwira, uyu munsi Imana iragukuriyeho ubwami bw'Abayisiraeli kuva iwawe. Uramaze kubwigwa gukora ijambo n'ukuri sohoza, nyamare ukora ikihimba. Umaze kumenyekana uheza utanga kwibohoza ngo je ndari na 10 nabandi bantu gusa. Bene wacu ntitube nkuko, kirese dukenguruke amateka y'Imana. Kandi sugutinya abandi bantu. Turabe injili ya Marko mutakatifu isura 13 n'umurongo w'13 avuga ntango, namwe muri wa mugawa n'abantu bose kubwizina ryanje, ariko wene uro kwemerera iherezo niwe arokira.